mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri 10 na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya. Mu ikambi y'impunzi z'Abarundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikambi ya Rusenda, havugwa ikibazo cy'abana bata amashuri bakaja gusegerereza mu ngabo za MONUSCO.
Ariho apashobora kutya fungura saa sita cyangwa ugasanga agiye ku ishuri n'inzara bikamunanira ingana ashobora kujya ku ishuri agacayitamo kujya gusega hariya kubera basanzwe bazi ko abantu b'abazungu batanga utuntu runaka ugasanga bakurikiye hariya kuri MONUSCO kugira barondereyo ibyo bashobora gufunga.
Ubu ni Bigirimana Musa n'umuyobozi ashinzwe uburenganzira bw'abana mu ikambi yo mu Rusenda adondagura bimwe mu bituma abana bata amashuri bakaja guturatura ku ngabo za MONUSCO. Turabigaruka ko handi hato, mube hafi ya maradiyo yanyu. Ako munkundire mbanze ndabwire muri make ku munye politike atavuga rumwe na Nigeria uriwe Atiku Abubakar ariko aritoza mu matora mukuru w'igihugu yateye akama abasirikare kabasaba kutisuka mu vyerekeye amatora mukuru w'igihugu. Akaba yavuze ko igisirikare ataruhara na rumwe gikwiye gukora mu vyerekeye amatora. Mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo y'igihugu ejo kwa kabiri, Atiku Abubakar yanebaguye amajambo yashikirije na perezida Muhammadu Buhari mu misi heze igihe yateraga akama mu gasaba igisirikare guhasha abantu bose bazogerageza gutoba amatora. Amatora mukuru y'igihugu muri Nigeria muribuka ko yarategekanije kuba kwigenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri hari kwa gatandatu uheze, ariko yahavuye yinguruzwa ku munota wa nyuma yimurirwa kwigenekerezo rya 23 y'uku kwezi kwa kabiri ni kwa gatandatu w'inondwi. Iyo ngingo yaratumye uruhagarara rwiyongera muri Nigeria numurugujeje gutunganya amatora ukiyasibye wasiguye ko wari ukeneye uwundi mwanya kugira ngo utegure amatora meza azoba yemewe n'impande zose. Umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abatavuga rumwe nawo bose baranebaguye iyo ngingo yo mu rugujejwe gutunganya amatora. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump avuga ko atagenekerezo kanuni ryo gushika ku masezerano hagati ya Amerika n'Ubushinwa ku guhanahana ibidandazwa rizwi, hasigura ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yari yashinzwe ko ari ntabanduka ishobora kwigizwayo. Yavuze ko ivyo biganiro bitoroshe birinda gusaba umwanya wo kuvyitegurira. Trump yari yashinze ko itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yari kuba iya nyuma ku ivyo biganiro vyoba vyarangiye ataruka ibidandazwa vy'Ubushinwa bikazokwinjira muri Amerika bifise agaciro imiliyoni z'amajana abiri z'amadolari bikazotozwa amatagisi gushika kuri 25% kw'ijana. Ivyo biganiro vyasubiye gutangura ejo kwa kabiri Washington hagati y'intumwa z'ivyo bihugu bibiri harimo n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe kigega, biteganijwe kurangira ejo kwa kane. Leta Zunze za Amerika zamye zidogera ico zise akarenganyo mu guhanahana ibidandazwa n'Ubushinwa mu kuvuga ko Ubushinwa bwiba ubumenyi Amerika. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41, ku mugura ni kuri metero 19 na 22. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Abanyagihugu mu gisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba Perezida Etienne Tshisekedi aheruka gutora kwitugutogwa kwihutisha ishirwa mu bikorwa ry'ivyo yabasezeranije, muri ivyo harimo gutsimbataza umutekano ibindi. Na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Turete salama kunale busingizi sabire turikuwa tunalala ka busingizi wakati wa Mobutu.
Uyu ni umwe mu batuye Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka ni agace benshi mu bagatuye basa nk'abo bagiwe icy'amahoro aricyo kuva mu myaka isaga 20 ishize, barifuza impinduka mu ngeri zose ariko cyane cyane birebana n'umutekano wabo n'uw'ibyabo.
Tout ce que je peux demander au président c'est d'abord de lutter contre ces coupeurs de route, ces rebelles qui sont dans les
Icya mbere nasaba umukuru w'igihugu ni ukurwanya abambuzi bafunga imihanda n'ishyamba ziri hirya no hino mu gihugu akazihashya kandi ubwicanyi bugahagarara. Nasaba ko bakaza umutekano ko hari ubwo tuva kureba umupira mu ijoro abapolisi ubwabo bakaba aribo batwambura amafaranga n'amatelefoni, biratubabaza cyane. Kandi kureba imipira mu ijoro biremewe, kuba bahembwa ariko bakarenga bakanatwambura biraturya rwose.
Bon, en fait, pour le président Eli Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à des conflits qui sont ici, surtout en l'est de la RDC.
Perezida namusaba kurangiza imvururu ziri mu burasirazuba bwa Kongo, kuko mwizera nk'umuntu ukunda igihugu. Ndamwizeye azabyitaho kandi azarandura burundu intambara muri aka gace. Mu gihe yiyamamazaga mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka ushize, akaba ari nawe yatsinda, Félix Antoine Tshisekedi yagarutse ku bibazo by'umutekano muke bisa nk'ibyahindutse bisanzwe mu burasirazuba bwa Kongo, abizeza ko naramuka atsinze amatora ari byo azaheraho akemura kandi yaje kuyatsinda. Tuzahora iteka dutega amatwi abaturage. Ikibanze mu bindi byose ni ukugarura amahoro, amahoro nyayo kandi arambye mu burasirazuba bw'igihugu. Ubugome tubona i Beni, ubwicanyi n'imvururu tuzabirandura, kuko ntidushaka kongera gutakaza ubuzima bw'umunyekongo niyo yaba umwe kubera amafuti n'imvururu bitari ngombwa. Tuzasigasira kandi turinde igihugu cyacu. Iki gihe yavuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo, perezida na minisitiri w'intebe bazimukira mu burasirazuba kugeza umutekano ubonetse. Hari bamwe mu baturage basanga perezida wato ataratinda gusohoza ibyo yasezeranye, ariko ntibanagura impungenge z'uko abenshi mu bategetsi baheruka bireherezaho abaturage babasaba amajwi bigahereraho. Icyo namusaba ni ukuzirikana cyane abayoboye, kuko abenshi baheruka abaturage babasaba amajwi akazongera kubabona bagarutse n'ubundi kwiyamamaza, nyamara muri manda yabo ntibegera abaturage.
Tout au long de leur mandat, ils oublient le peuple, ils n'écoutent pas le peuple.
Ce que je peux dire, vraiment, dire qu'ils puissent.
Nasaba perezida kutazibagirwa abaturage n'ibyo bakeneye. Ntazabe nk'abandi bose, natwereke impinduka. Ntidukeneye ubundi bwicanyi, ubujura n'ubusambanyi abagore n'abakobwa ku gahato, dushaka impinduka. Hari amakuru avuga ko perezida Félix Tshisekedi yatumiye bamwe mu bategetsi bo mu bice bya Beni na Butembo biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke muri utu duce. Ni inama bivugwa ko igomba kuba mbere y'uko icyumweru kirangira, gusa itariki nyayo ntiyatangajwe. Uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa bugaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro. Imwe muri yo niy'abanyekongo yagiye ivuka ivuga ko igamije kurengera ubwoko runaka. Ni imitwe ishingiye ku moko. Aha twavuga imitwe nka Mai Mai, Raia Mutomboki, NDC, Mazembe, Nyatura n'iyindi. Iyi yiyongeraho imitwe ituruka mu bihugu bituranye nka ADF y'Abanyayuganda, iba mu mashyamba ya Kongo kuva mu 1995, na FDLR igizwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda bivuga ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Claude Ganza mu Nyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi naho havugwa imyidogo y'Abanyatanzania baza kwivuriza ku bitaro by'Ikiremba turi mu ntara ya Ngozi. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko barihishwa amafaranga menshi ugereranije n'ay'Abarundi barihishwa. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika Ngozi, Fidelite Ishatse.
Komine Kiremba ni hano rubibe la Tanzania, yamara abakomoka muri ico gihugu barakunda kuza kwivuriza ku bitaro biri muri iyo komine. Uri kuri ivyo bitaro mupakuri hafi Uburundi buhara Tanzania, uri kuri metero 90. Ahanini abahaza bafise indwara zijanye n'amagufa hamwe n'izijanye n'ivyo kubagwa. Na kwezi kwijana abo batanzania batahaje. Farao Nyamurara n'umuganga abo bagwaye hanini baza bagana.
En chirurgie, on peut arriver peut-être à une dizaine de malades par mois.
Mugisa cyo kubaga turashobora kuronka kwezi abatanzania 10 akenshi baza kumuheburo aho babaye byananiranye. Iyo babarungitse kwiburiza Dar es Salaam nibaza ko iyo bavuwe neza bishobora
bataye bien qu'ils trouvent mieux que ce qu'ils ont chez eux, ils invitent les autres.
Elsie Simeon ni umukenyezi w'umunye Tanzania w'imyaka 30 abingara ku mupaka Tanzania n'u Rwanda ahitwa ku Rusumo na karere kegereye intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi yaje kwivuza imvune yo kuboko yatubwiye icyatumye ahitamo kuza mu Burundi.
Nilipata ajali nikaa nimevunjika mkono pale kwenye hospitali zetu akawa ameniwekea peopile
nagi gisanganya mvune ku kuboko ku bitari wacu ndavugwa ariko sinakira basha bandurika imwanza mbono buryo bwo kujayo bwo wabyinshi kubera ari kure cyamwitamo kuza ikiremba ino naravuwe neza bashira mu icuma nyuma y'amezi atandatu njye kugira abagikuremwo abenshi barazi ko ngaha hari umuganga avura neza iby'amagufa iwacu abaganga turabafise ariko bari kure bigasaba uburyo bwinshi
sima doctor tunao lakini mara nyingi wako kwenye hospitali kubwa na sisi kufika ni gharama kubwa
kuva iwabo uja aho imwanza abarungi kwivuza harimo nitike ukoresheje amafaranga make naja munsi y'umuriyoni w'amafaranga y'amatanzania aho ni mu gihe iyo baje mu Burundi bashobora gukoresha ayari munsi y'umuriyoni amafaranga y'amarundi aho ni mu gihe amatanzania y'amarundi mu gaciro asa na yababana kugira ngo rero aje ku bitaro by'ikiremba nuko yabonye abahivurije.
Sio mimi wa kwanza, yani ilikuwa inasemwa kwamba ipo. Kuna mtoto wa binamu yangu.
Sije nduwa mbere ibitaro byaravugwa. Hari umwana wa muramwanje yarafise indwara y'umutima, iwacu byaraniranye, sinzi ngende bamuzanye ino acarakira. Hari uwundi mubanyi wanje, umwana wiwe yarafise imibango, bamuzanye baramubaga irakira.
Ngina alikuwa na mtoto wake, amfanya operation. Miguu imekaa vizuri.
Aho rero kuva muri 2017 gushika no mango kuri ivyo bitaro hamaze kwivuriza abatanzania barenga amajana 3 ibyaro dukura kuri ivyo bitaro gerekana ko mu 2017 honyene hakiriwe abatanzania 187 nayo muri 2018 abatanzania bahivurije bagera ku 151 nayo muri uyu mwaka uvutanguye abamaze kwakirwa bagera ku 10 naho biruko abo banyamahanga babazwa nuko barihisha amafaranga menshi ugeranije na yari habarundi
bei inakuwa tofauti kuna malipo unajua kwa mfano kati naingia
leo yatandukanya karero igihe naza mu radio nari nzi ko bariha 1500 n'amajana 5 z'amarundi ariko ndahageze baranda bambaza ko ndumutanzania chandemera baca bambwira ko ntanga 2025 niba turi umuryango umwe wa EAC yari kwiye kwashingwa
kwamba mtu kama yumo kwenye familia ya East Africa vigezo vitakuwa hivi tukawa haki sawa.
Abo Tanzania iyo baje ku bitaro ikiremba barengerezwa ko 50% ku mafaranga abariko arishwa barundi mu nzego z'ibitaro bamenyesha ko ibyo ari bisanzwe kumunyamahanga adafatwa kumwe n'umunyagihugu kandi ko n'ahandi bikogwa. Aho rero hari bamwe mu barundi twavuganye bavuga ko iyo bagiye kwivuza mu bihugu bibanyi ha gukoresha amafaranga yo muri ico gihugu babwirizwa kuriha mu madorari y'abanyamerika ivyo biruko mu gihe kugira ngo uri murundi aba mu Burundi ronke dolari bitaba byoroshe abayakeneye bikora kuba yadandaza ku buryo bwa magendu aho naho acagugwa inshuro hafi kabiri ugeranije n'igiciro kiyo kiragurishwa ayo madorari ku ibanki nkuru y'igihugu muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'amakambi duhereye muri Rusenda havuga ikibazo cy'abana b'abarundi bahe amashuri bakaja gusegereza hakorera ingabo za MONUSCO ibindi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Baziri Nyakamwe Zakaria ni umubyeyi ukorera umurimo w'uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika atangaza yuko hari abana benshi bata amashuri bakirirwa ku kiyaga cya Tanganyika basabiriza abarobyi ubugari n'indagara abandi nabo bakajya gutoragura ibyo kujya abasirikare ba MONUSCO baba bajugunye
ariko gikuru kizana ababana ni hejuru y'izinja z'abarobyi naba n'izinja z'abapakistani baza barasaba nyene ngaha ku mucanga nizo zituma mana y'akabana aba batonya mubona ngaha kumweha nicyo gituma bataja ku masomo kubera bamaze kumenyera ikintu cyo kwironderera no kuza basega nyene izinjya z'abarobyi baba bamaze kuba batekeye.
Ubwo twageraga ku kiyaga cya Tanganyika akorera Monisco batayo y'ingabo za Pakistan ikorera mu Rusenda, ku rupangu twasanze bamwe muri abo bana batishuri bakaza gusabiriza ibiribwa akorera izi ngabo. Bukuru Ali numwe muri abo bana bo mu nkambi yo mu Rusenda wataye ishuri, ari mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko, yirirwa ku kiyaga cya Tanganyika asabiriza ibifungurwa mu basirikare ba Monisco. Yemeza yuko muri imyaka itatu amaze asabiriza byamuhinduye kuba n'umukomisiyoneri.
Jewe naje ngaha nikiri muto hari abarugwaye ba mbere nibo natanguye kumenya igipakistan gicanze n'igihurudu. Naraje ngaha navuga friend give me chakula ico nico narinzi, ariko kuba imana yaramfashije nkaba hafi nabo naramenye ico gipakistan. Hari abantu bahora baza nk'abashorera ibintu bakamemba amafaranga, nimba ari nkoko nkayigurisha. Niyo inkoko mu gipakistani bayita murga, hama rero iyo impene bakayita bakara. Niyo rero bazizanye nkabagurishiriza, ni kubera bo nibajya umutwe w'ihene bakama bakawuma nkawugurisha ibihumbi bitatu cyangwa igihumbi n'atanu. Kandi jego ururimi ruramfasha cyane, nubwo habaye mu nkambi tobozinga imana iramfasha nkazino nkasaba mu gipakistani hama bakama. Yewe iyo bazanye inkoko abapakistani ndababwira Pakistan deseria murga coming your prize come money and me give you, yeah give you murga. Ani mbamvuze kuonya manake ujya mu Pakistani ubwaje baba bazanye inamje mbana mubwiye kuzana aza agure iyo nkoko nangahe ayigure arema kachabaza kya prize nangahe bamara ujya kamuciya kama $2 $10 ama naje ngabwira dorare 10 cyangwa ni dorare zingama bakagurya nkoko yo baguze bajya bakamemba yajya wa Pakistan kubabara mba n'abafashije kugura bakaminga.
Bigirimana Musa umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda iwe n'abandi barezi bakorera muri iyi nkambi bashimangira ko iki kibazo cy'abana batishuri bakajya gusabiriza kibonekeza cyane bitewe n'imibereho mibi imiryango myinshi yo mu nkambi yo mu Rusenda ibayemo.
Turamaze kumva ko bazabagenda gusaba ifunguro hariya kuri Monisco bivanye n'ubuzima abana usanga babamwe, hariho abashobora kwita fungura saa sita cyangwa ugasanga agiye ku ishuri n'inzara bikamunanira ingana ashobora kuja ku ishuri agacacamo kuja gusega hariya kubera basanzwe bazi ko abantu b'abazungu batanga utuntu tw'utunturu runako gasanga bakurikiye hariya kuri Monisco kugira barondereyo ibyo bashobora gufunga. Ababyeyi babo tubabwira ko babwirizwa gukurikirana abana babo kugira bamenye neza ubuzima baba basanzwe barimo, na cyane cyane ko hari ibigo byinshi bubatse kugira abana iyo hageze kuva ku ishuri babihitiremwo bongere babongereze ubundi bumenyi butandukanye n'ubwo ku ishuri kugira birasire ko cyane bemeze ko abo bana bari hafi nabo ntibace barekera gutyo. Tumwana ko yagiye hariya ntangora ni kuko hariya kuri Monisco urabona higiranye na Tanganyika kayoyo harimo ibintu byinshi mwana ashaka no kujya mu mazi ugasanga yagiye n'amara.
Mwomenya yuko nubwo hari abana batishuri bakajya gusabiriza ku kiyaga cya Tanganyika, amashyirahamwe arimo za Save the Children, World Child ndetse na Action Aid ntasiba gukangurira ababyeyi bo muri inkambi ndetse n'abandi barezi bakorana n'aya mashyirahamwe gukurikirana uburezi bw'abana bo mu nkambi umunsi ku munsi. Vedaste ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo.
Mu kambi ya Mahama naho mu gihugu cy'u Rwanda urwaruka rwijukiye kwiyungunganya ibindi na mugenzi wacu i Kigali Pierre Clavernion nkurahirutse kubagendera.
And ko ndashona my informe y'abanyeshuri bo kuri Peizana ku Munini.
Uwo musore yicaye muri atelier mu kambi impunzi z'abarundi i Mahama ariko araheraheza impuzu we na bagenzi we bahawe gushona.
Turiko turakora my informe ashika ku gihumbi. Kwenda tera nyishati iyi Nicole
ugwaruka rurenga amajana 360 nibo bamaze guhabwa inyigisho nkizo z'imyuga yo kwitunga mu buzima. Ubwo bumenyi bose baburose bamaze guhunga igihugu cabo mu mwaka w'2015. Abashona bemeza ko bamaze kumenya uwo mwuga.
Nzigushona ishati, nzigushona ipantaro, nzigushona ijipo, ndazi gushona n'ikanzu. Tutahe inzi no gushona.
Ndiko ndaca butoniere ubira ngo tugire umuntu abashe gufunga ibifungo. Eh maze ko bimenya ishati, ipantaro, amajipo atandukanye hamwe n'amapantaro.
Ndashobora gushona ikanzu, ishati n'amapantaro n'amajipo.
Gushona na byigenga imahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicara nabandi nkanywa gafanta
cewe ndazikumya gukora ishati pantaro amashakoshi y'abanyeshure n'ibindi bindi nyine bandana twiga ko tawuri ibikoresho byo gukoresha turika ni tubona ibikoresho nk'imashini yatuze gukorera aho twadutuye mu mavirage
kwa taburyo nyene kwibona nyeta umuntu akora udufaranga tubwira ngo yoganize nyene abashe kuronka icyo gikoresho
iruhande yabo hari n'abandi biga informatique cyangwa ubuhinga bwa none ku mashini ngurukanabumenyi nabo bavuga ko hari byinshi bamaze kumenya kandi ko bizabafasha mu buzima bwabo bwa kazoza
informatique nyine ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyene mu mashini no kujya nyene ngakumbuga nyene karembere ibintu by'amakuru itazi imashini usanga biguma bikugora mu madomaine atandukanye
namaze kumenya kuja kuri internet ngashaka ibintu bitandukanye ndazi kumenya gukoresha Microsoft Excel PowerPoint nicyo bitwa if
cyane ntabyo ndamenya neza natumya kwandika iretre cyane no kuronka ntandi ndamenya
kama filime ibintu bitandukanye amakuru ibintu nk'ibyo zo kungura ubwenge kugira ngo ndabwigishe n'abandi
nzi kumenya byinshi nk'ibijyanye na internet ubu ntibinsoba cyane nka Microsoft Excel nayo nyine ndagerageza na Microsoft Word cyo bizomfasha urabona isi rikiragenda itera imbere cyane cyane uko rikiragendera cyane kuri technology urumva ko kuba ndayizi bishobora kuzomfasha kujyana n'aho isi igeze
uretse abo muri iyo atelier uhasanga n'abandi bariko bariga gucapa no gusiga amarangi ibyo bacapye uyu musore afise imbere yiwe igicapo kiriko umuntu ari mu kinogo amanitse ukuboko ubundi nawe ariko aragerageza kumukurayo namubajije icyo bisigura
ngiye ko ndacapa ni nashatse kwerekana la deliverance associée à la compassion ni kuvuga yuko uyu ari muntu ze yancu no kuvuga yuko ingorane binawe kagerageza kumufasha cyangwa ibyo dufasha yuko kwizera yuko ari umufasha igihe cyose twaturi mu byago kutigira gute kutati byizigiro baradutraininze bihagije hanyuma tugenda tuyongereza k'impano
zagenewe ubu ibintu maze kumenya gukora ni nk'ibiki
nabaye foro muri pentiyo ndashobora gucapa portrait y'umuntu nyine isura yiwe nacapa icyo cyose kimwe cyose ubumana bishobora
hari n'abandi bize guteka kudesa icongereza n'ibindi ikigomezo Shalom gifasha impunzi z'abarundi mu Rwanda nico cubatse iyo atelier gishiramo n'ibikoresho umufasoni Margarite Barankitse yashinze icyo kigo avuga ko uwo mugambi wiyumviriwe mu ntumbero yo kugwanya ubuhumbo mu rwaruka rw'impunzi
dushaka kugwanya kw'abana bahebe ishure kuko bibarutse tubigisha no kugira sudire no kugira n'ivyamazi n'ibishaka ko bajya mu ishure kugira abarundi tuzotahe tutari mbunuza tutanyoye urumogi tutavyaye nk'uko kivyarana ikirere nimbwa kuko nayo bavuga ko yabwaguye tubereye ngaha imbunuza n'igihugu ntituzocubaka incabwenge zizogenda kubaka igihugu
ikambi y'impunzi ya mahama mu Rwanda irimo abarundi barenga gato 158 abarenga igice cabo no gwaruka gwahejeje amashuri canke gwayaciriye hagati vyumvikana ko impingi kiri ndende kugira ngo bose bashikigwe niyo myuga basaba ko nabandi bagira neza bo baseruka ko Pierre Clavier ni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
abakunzi b'ikiganiro cy'amagara y'abantu ngira murumvise ka kazi kikatwumvisha ko twinjire muri uyu mwanya uno munsi turongera tugaruke ku ngwara y'amara iri mwe muzibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi abaganga bemeza ko mu bagwayi bakira abagera kuri 17% baba bafise iyo ngwara none iva kuki hamu umuntu yo yirinda gute reka duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura ayagena muganga Caritas Nahimana yanonosore kuvura bene izo ngwara mu kiganiro bagirana muraza kumva inyishuro y'utwo tubazo twose twibajije
Muganga Caritas Nahimana asigura ko ingwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nk'iziva ku migera canke izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi
ingwara hanini mu Burundi bavuga ngo ingwara y'amara niyo ngwara twebwe nk'umuganga yanonosoye vy'ingwara zo munda duca dusubiramwo ukabaza neza uwo mugwayi ingena sohoka usanga kenshi afite ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru haraho biba mu byo uko adasohoka kamara nk'iminsi 3-4 canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diare canke akumva yuko menga ikintu yari yahubwira ati jewe arahera umunsi wose funguye rimwe mugabo kamenga no banariye ibintu byinshi muri ibyo rero hari n'igihe umugwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu kububabare mbabaje cyane muganda kamaranye igihe
muganga avuga ko indwara ya mara ko itoroshe ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo ngwara ivako uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'indwara y'amara
ahari hi ibintu byinshi bituma iyo ndwara iboneka cyane ni cyane cyane ibintu bya stress mwitwara rikurenze ni ibintu by'imiti aha twovuga cyane cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ndwara iri kiraboneka cyane cyane ngahe iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara grippe ugafata antibiotique hari ikintu bita ciprofloxacin umenga kivura ibintu byose hariho kugura imiti byoroshe atanu wayikwandikiye harimo gufungura ibintu twokwibaza ko bishobora kuba bifisemo uruhara ibintu by'ama insecticide ijya miti bakoresha mu gupompa ibyamwa y'icyo dukoko ijya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye
muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri muyonona amara cyane uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umugwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umugwayi agira mu bijanye no gufungura
umugwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make arinda gufungura imboga kenshi hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura ni bimwe by'amasombe ni gufungura ibiharage byumye n'umugwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri mugabo yagiye kuba menshi yose aronona hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe twavuga ko kuyongerereza ingufu ariko hanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura hakenewe kumenya ko umugwayi agwaye amara adafa kutoragura ibyo agenda afungura haciye hose
nako bavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza
ibyo byo kunywa nka coca canke ajya amazi le boisson gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike bica bituma ahubwo yongerekana njya byo kuvyimba munda rero zo coca zo boisson gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara
kugira umuntu yirinde indwara y'amara arasabwa kugira ingufu mu isuku agirira ivyo yihereza
twariko turavuga ivyo birekeye gutegura ivyo dufungura ayo matomati ayo makaroti ivyo byose bipompa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga gose tugashira ko ngira nibake bashobora kuronga ivyamwa bashize kwisabune bakabironga cyane hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye kwiha imiti si byiza muti wose urafise icyo ugenda wonona mu nda cyane cyane mucerekeye utuntu cyo twokwita microbiote intestinale n'utuntu twama microbe mugabo asanzwe mu nda y'umuntu kugira ngo amufashe iyo miti rero ayo insecticide ivyo binini bigenda bituma ivyo bintu bihungabana bigatuma yamara atagikoze ko yategeza gukora
ico kumenya nuko bishika amara akava mu kibanza cayo mu nda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'ingwara yo gucibwamwo umwanya muremure nubwo kubindi bimenyetso umugwayi atihuta kuja kwivuza uwo byashikiye uko wewe muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonsara kirene kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyo munsi mwakoze ncuti bakunze kugitega abiri yakoze Facil Gebehu yacegeranije hamwe na engineer Audius yamfashije muhinga bw'ivyuma menyesha makuru bacu batandukanye baba bari muri Congo baba bari mu Rwanda canke mu Burundi bagize ico batera ngo iganiro iwanyu mu ntara cyo munsi mwateguriye umwongera mushikirizwa na Jewe Diane na hazwe gishoboke bompi tubakengurukira mwandanye kuranirwa mu byanyu no mu banyu tuzongere guhura ejo nkaho twatanguriye n'Imana yatugirira ubuntu ikongera ikaturamura.